Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe shuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na FDN Yongabo abaramutsa abahikaze mu makuru ya kakanya. Beatrice Nyamoyo umwe mu bafasoni bakomeye baharanira agateka ka muntu mu Burundi yarafashwe n'igipolisi kiperereza ku munsi wa gatandatu ku kibuga c'indege cya Bujumbura ajanwa gufungirwa ahantu hatazwi.
Iyi hagarikwa rya Beatrice Nyamoyo asanzwe aharanira agateka ka zina muntu cyane cyane akaba akenyezi yaraduteye amakenga. Icyo dusaba rero ni uko bamufata nk'umwere kuko atacyakira amagira.
Uyu ni Maitre Armen Yongere ayoboye ishyirahamwe ry'abakristu gishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi akat. Mu Rwanda kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatanguye umugambi wo gukingira ikiza cha COVID-19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 18. Ingingo ya Kenya isaba umuntu gutanga icyemezo ko yakingiwe ikiza cha COVID-19 ifise abayishima n'abayineye bagura. Ubufaransa gusaba abanyagihugu babwo bari muri Ethiopia kuhava mu buryo bwihutigwa. Ishyirahamwe ritabara imbabare kwa Rouge rivuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo bigera mu ikiremwa muntu muri Afghanistan byiyongera. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubufaransa busaba abanyagihugu babwo bari muri Ethiopia kuhava mu buryo bwihutigwa. Diane Ninina hazwe abandanye inkuru.
Ubuserukizi bw'Ubufaransa ya Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia mwikete bwandikiye abafaransa bose baba muri ico gihugu bwabasabye kwitegura bagasubira iwabo bidatevye bwongera buvuga ko bwiteguriye kubatahana. Ambasade y'Ubufaransa ya Addis Abeba isigura ko ino ngingo yayifashe ku mvo z'umutekano mu gihe impande zishamiranye ziriko zitera zegereza umurwa mukuru wa Ethiopia. Ibindi bihugu bimaze gusaba abanyagihugu bavyo kuva muri Ethiopia ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Afrika y'Epfo na Kenya bikaba byasavye impande zishamiranye muri Ethiopia guhagarika ingwano.
Urakoze Diane. Ishyirahamwe ritabara imbabare kwa Rouge rivuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo bigera mu ikiremwa muntu muri Afghanistan byiyongera. Eugene Mukankusa araduhindi kuri iyi nkuru.
Umuyobozi w'ibikorwa bya Komite Mpuzamahanga y'Umuryango wa Croix Rouge, Dominique Stillhart, yavuze ibyo nyuma y'iminsi itandatu ishize asuye ibitaro mu karere, avuga ko yiboneye n'amaso abanyafuganistani bazahaye. Yivugira ko yababajwe no kubona abana mu bitaro binini by'i Kandahar amaso yabo agaragaza ko bashonje no kubona ababyeyi batakaje icyizere. Stillhart yavuze ko ari ibintu biteye umujinya urebye uko abasivili bababaye biturutse ku bikorwa bya muntu no kuba umuryango mpuzamahanga warahisemo gufatira ibihano ingoma y'abatalibani yihaye ubutegetsi mu kwezi kwa munani. Uyu muryango wanze kwemera guverinoma y'abatalibani mu rwego rwa diplomasi ahanini ushingiye ku mpungenge z'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko ubw'abagore n'abakobwa. Uyu muyobozi yasabye abaterankunga kubona ubundi buryo bwo kurengera ubuzima bwa miliyoni z'abanyafghanistan. Yaburiye ko ibihano mu rwego rw'ubukungu byashyiriweho guhana abari ku butegetsi i Kabul ahubwo birimo kuzahaza miliyoni z'abanyafghanistan mu gihugu hose batagira ibyangombwa by'ibanze bakeneye kugira ngo baramuke.
Tugushimire Eugene. Raporo ya ONU yasohotse kuri uno munsi wa kabiri ivuga ko mu karere ko muri Afrika mu burengero abana bakoreshwa cyane mu gisirikare. Oriane itanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyo raporo.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abana bakiri bato mu bihugu byo muri Afrika yo mu burengero no mu bihugu byo muri Afrika yo hagati binjizwa mu migwi y'abagwanyi ku bitigiri biri hejuru cyane ku isi. ONU ivuga ko mu myaka itanu iheze utwo turere twa Afrika twibonekejemo intambara nyinshi zatumye abana bashika ku 21,000 binjizwa mu migwi y'abasirikare ba leta canke mu migwi y'abitwaje ibigwanisho. Iyo raporo ivuga kandi ko abandi bana bashika ku 2,200 bakorewe amabi ashingiye ku gitsina kuva mu mwaka w'2016. Raporo ya ONU ivuga kandi ko abana barenga 3,500 banyurujwe muri utwo turere twa Afrika bigatuma tugira kabiri mu bihugu no mu duce two ku isi turangwamo inyuruzwa ry'abana benshi. Marie Pierre Poirier, umuyobozi w'ibiro vya ONU vyitaho abana ku isi UNICEF muri Afrika y'Uburengero, yabwiye itororokanizo ry'Abanyamerika AP yuko ONU irajwe ishinga n'ivyo bibazo kubera ivyo bitigiri binini vy'abana basanzwe ari bo kazoza kejo. ONU ivuga ko mu bihugu nka Burkina Faso, Centrafrique, Cameroun, Chad, Congo, Mali, Mauritania na Niger ubwicanyi buhakoregwa bufise ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abana n'imiryango yaho, harimwo no kuba ikiza cha coronavirus caratumye ibintu byunyuka kurusha.
Ingingo y'igihugu cha Kenya isaba umuntu utanga icyemezo ko yakingiwe ikiza cha COVID-19 ifise abayishima n'abayinebagura. Ibindi kuri inkuru na Eugenie Mukankusi.
Guverinoma ya Kenya yatanze amabwiriza ko abaturage bazajya berekana ikimenyetso cy'uko bakingiwe COVID-19 bitarenze tariki 21 y'ukwezi gutakwa 12 kugira ngo babashe guhabwa za serivisi. Ayo mabwiriza yakiriwe neza n'abamwe mu banyemari ejo kuwa mbere, ariko yananenzwe n'abandi bavuze ko kuba hakingirwa umubare muto biboneka ko bitazoroha kubigeraho. Minisitiri w'ubuzima Mutahi Kagwe ku cyumweru yatangaje ko ubu muri Kenya 8.8% gusa by'abaturage aribo bahawe inkingo za COVID-19 mu buryo bwuzuye. Serivisi zihabwa abaturage zirebwa n'icyo cyemezo zirimo amashuri, izo gutwara abagenzi, iza binjira n'abasohoka n'ibindi biro bya leta, amahoteli, utubari n'uburiro na pariki z'igihugu hamwe n'izireba ubuzima bw'inyamaswa zo mu gasozi. Minisitiri Kagwe yavuze ko guverinoma izatangira gahunda y'ikingira y'iminsi 10 kwa gatanu. Amabwiriza ya leta ku nkingo ntabonwa kimwe. Bamwe mu banyepolitiki n'abaturage bavuga ko izo ngamba zizabangamira uburenganzira bwa muntu bwo guhitamo, abandi bakavuga ariko ko zigamije kurinda abaturage. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wavuze ko Kenya ishobora kutazabasha gukingira abenshi mu baturage bayo mbere y'itariki ntarengwa, bityo abantu benshi bashobora kutazabasha kubona uburyo bwo gukorera ikibatunga, kubona ikibageza aho bashaka kujya cyangwa kujya ku mashuri.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga ijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanguye umugambi wo gukingira ikiza cha COVID-19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 18 kugwa cyahereye mu mashuri yo mu gisagara cha Kigali. Asumta Kaboyi niyo nkuru adufitiye.
Leta y'u Rwanda itangaza ko iyi gahunda iri mu mugambi mugari yatangiye yo gukingira abantu benshi mu rwego rwo guhangana na COVID-19 ku kigo cy'amashuri cya Kagugu kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Kiri mu bya mbere byatangiriweho. Iki kigo gifite abanyeshuri bagera ku 900, kibarura abagera ku 2000 bari hagati y'imyaka 12 na 18 bagombaga gukingirwa. Mbere yo gukingirwa, ababishinzwe babanzaga kubaza abana niba bahawe urwandiko n'ababyeyi babo rubemerera guhabwa urukingo. Hakurikiragaho kubanza kubaza umwana niba yafashe amafunguro, kuko abaganga bavuga ko gukingira umwana ushonje ashobora kugira ikibazo cy'iserere. Nubwo abana bageze mu cyiciro cyo gukingirwa babanzaga gusobanurirwa akamaro k'urukingo no kubabwira ko nta bwoba bakwiye kugira. Ku bakiri bato bari hagati y'imyaka 12, 13 ndetse na 14 wasangaga ubwoba ari bwose.
Nuba mfite ubwoba bw'urushinge kubera ukuntu rureshya.
Dufite ubwoba kiriya gishinge ni kirekire cyane.
Nanjye ndumva mfite ubwoba rwose.
Ni kirekire
cyane kuko nabonye uburyo kinyeshya, ndabona cyagutobora umutwe.
Iyi gahunda yatangiriye mu mujyi wa Kigali, aho abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC basangaga abana ku bigo byabo. Madamu Wiragiye Viviane, umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda y'ikingira muri RBC, yasobanuye ibyo bagenderaho mbere yo gukingira umwana.
Ababyeyi babanje gusinya consent form yuko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya COVID-19. Bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite, nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa. Ubundi ikindi dukangurira ababyeyi kugira ngo iki gikorwa kigende neza ni ukujya batuzanira abana mu gitondo bafashe ifunguro rya mu gitondo. Bashobora kubwiteza n'urugero atariye, wenda akaba yagira isereri, ariko uyu mwana yafashe ifunguro abameze neza nta kindi kibazo. Ariko uyu munsi twabakingiye bamaze kurya, niyo mpamvu dutangiye dukererewe. Bamaze kurya tugiye kubaganiriza tubabwira urukingo bagiye kwikingiza nabo babyumve babigiremo uruhare.
Abana bafashe iya mbere bagahabwa urukingo babwira Ijwi rya Amerika ko basanze ari urushinge nk'izo basanzwe baterwa.
Nari mfite ubwoba mbere akongezeyo, nta nubwo namenya ko baruneye.
Nanjye
abantu nyine babikabirizaga ngo biraryana nyine nanjye nkimvisha ko biryana ariko uyu munsi nashurutse ubwoba ndavuga ati reka nanjye banyingire baranyinjana umva nibisanzwe ntabwo biryana ni na byiza
numvise nta kibazo n'ubundi ni ibisanzwe bimeze nk'urushinge rwa malaria bagutera nyine bikarangira njyakiriye neza kuko ni kumva nanjye muri iyi minsi nyine ndi kumva meze nk'ufite ubudahangarwa ariko agapfukamunwa ko sinakibagirwa kuko covid naho yagiye
abana bose bahabwa urukingo bategekwa kubanza kwicara iminota 15 mbere yo kujya mu zindi gahunda abaganga bavuga ko babagamije kureba niba nta kibazo urukingo rutwaye abana minisiteri y'ubuzima ivuga ko gukingira aba bana bizagabanya gukwirakwiza ubwandu bwa covid 19
byagiye bigaragara ko icyorezo cyo kigeze mu bana ubwandu burihuta cyane kubera ku ishuri kubahiriza ingamba batabyubahiriza neza twasanze rero nanone abana ariho bakwirakwiza indwara kuko bazijyana mu bakuru mu rugo kandi ugasanga ingamba n'abana zo kubahiriza amabwiriza bitoroshye niyo mpamvu twahisemo no gutangira iki gikorwa cyo gukingira abana kuva ku myaka 12 kuzamura
minisiteri y'ubuzima itangaza ko abana bari hagati y'imyaka 12 na 18 abagera kuri 1,108,000 aribo bazakingirwa covid 19 mu gihugu hose mu gihe abandi bazakingirwa bari hejuru ya 18 kuzamura ahateganijwe kuzakingira abarenga 5,000,000 bibari itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 5,673,323 aribo bari bamaze guhabwa dozi imwe y'urukingo mu gihe abagera kuri 2,961,770 bamaze guhabwa doze zombi Asumta Kabuye Ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 Nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi kuva kuri wa kabiri ibujumbura hatanguye ihayaniswa ry'imigambi yo kwishyiriraho imirimo y'ugwaruka izomarindwi idonido kuri inkuru na Eloge Burikaneza ari Nairobi muri Kenya
Irihanisha kurisha ryatunganijwe no bushikanganje bujejwe ubuhinga bwa none hamwe n'igisata cyawo ni kigeje guterambere PNUD Userukira PNUD mu Burundi ni kwari kwasi yavuze ko muturama wo kurwanya ubushomeri n'ubukene ari gushinga amashyira hamwe y'abanyagihugu mato mato akora ivyaho mu kibano bakenera yamenyesheje ko gukangurira urwaruka kwishyiriraho imirimo aho kwama biteza abahutuzi ari ikintu cyo guteza imbere kikanashigikirwa mu bihugu bikenye bitagira n'umuhora kwiba hari nk'u Burundi aho ubutunzi bugizwa hanini n'uburimye n'imirimo idatanga ikori ikoranabuhanga no gutora ibintu bishasha bibwirizwa ku mushinge wo kuzamura ubutunzi abakiri bato benshi bari mu midasora kugira ngo bongereze amahirwe yo kuronka akazi banakomeza kwiteza imbere no kwishyiriraho imirimo niko Nicole Kwasi yavuze bamwe mu rugo rwaruka batahuye kwironderera akazi harimo abashinze ishyirahamwe RIPA Ruth nibitanga rivugira atubwira zimwe mu ngorane bahura kuva biyumviriye gufasha abacuruza b'Abarundi kugira ngo boroherwe kurihwa nabo bakorana hanze y'igihugu hifashishijwe ikarata za banki ivyama vyagoranye rwose mu gihugu ahamagarira leta gushima itahe n'inguvu mu gisata c'ubuhinga bwa none
mu Burundi ibintu vya by'ubuhinga ngurukana mumenyi technology ntibiteye imbere cyane benshi usanga badafise ubumenyi bukwiye kugira bakoreshe ubwo buhinga nizo ngorane dukunda kugura nazo izo rero nazo ca dufata umugwi wacu muri sosiyete yacu turafise abahinga babizi akaba ariho baca bafasha gukoresha abo bandi leta yari kwiye gushyira imitahe cyane kwigisha urwaruka cyane cyane abana bakiri bato ibijyanye na tekinoloji kubera tugeze mu kinjana cya tekinoloji amanze amateyise ari ikintu gikomeye cyane
Uyu musore nawe ari mu ishyirahamwe ry'abize gukora utugenegene ariko biyumviriye kuja hamwe kugira batore imicafu hejuru y'ukingira ibidukikije banaronkemo kibatunga bayihinguyemo ibisharizo ariko nabo nyene intambamye ntizibuze Tibo Joel ndabaneze
micafu ntidufise uburyo bwo kuyegeranya ntidufise naho dukorera hiyaguye twobikorera iyindi ntambamye nta bintu twokwita mu mashini kugira dushobore guhingura ibintu byinshi dufise ibintu byose tubikoresha amaboko turacakoresha ubwenge bwacu n'amaboko umugambi wacu zozana uturusho tuzokreya akazi mu bajene amaplastike tuzoyakoreta burya amaplastike tutayatoye agenda kwisuka mu Itanganyika bikaza kutugaruka ko twese tukagwara indwara kwajya amazi niyo twoga niyo tunywa ugasanga biragize hama tuzoshobora guforma tugishe abandi bajene tutama abana mu ibarabara hamwe n'uwo mugambi turiteguriye guhamagarira ingenzi kuza mu gihugu cacu
Patendi kumana twashiramwe parseme akaba no muhinga mu by'ubutunzi asaba leta gushiraho politike yo gutanga akazi kugira ngo irandurane n'imizi ubushomeri mu rwaruka ruhejeje amashure anerekana bimwe mu byorangurwa kugira abakiri bato batize n'abonyene babona amahirwe yo kuronka akazi uko niko bisobanura
Harimo ibikorwa byinshi mu Burundi dukeneye kandi bifite akamaro uravye amabara barakeneye gukoko ukatugaruka uravye imyonga yogazugwa uravye ibiti byotegwa uravye imikobe kwigucibwa uravye hajya hano dusukira amadeshar dusanga hono ni kajya hasategeza gukogwa uravye izi nzuzi ziriko ziraseka ibiraro zigira zibigena bigira bibomoke urumva ivyo rero nivyo bita ibikorwa bifitiye akamaro igihugu ivyo bose uburyo ugiye kubikora uri kukiza igihugu kandi bise bita akazi ku bantu benshi babandi rero barimye imisi nk'amezi abiri atatu kira gihe barindiriye baca batonda n'ibipawa ro hahari bakaruka ibyo bitatu bakaruka ibyo bitanu bakisunga
Irihanisha gurisha rizorangira ku mugoroba wo kwa gatanu w'indwi n'irya mbere rimeze gutya ritunganijwe mu Burundi rizosozerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yakunze kwiyita umukunzi w'abajene azotanga ubushimwe ku bakiri bato bakoze imigambi yo kwishakira akazi myiza kurusha abandi ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe yaba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4% ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi afite imyaka iri mu 75 ni bice 35% na yabari mu 35 ni 75% eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo zivuga ko zifuza gutaha mu Burundi canke zikaronderegwa aho zimurigwa bitewe n'umutekano muke utegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamaze imisi bageramira ikambi ya Rusenda Vedaste Ngabo araduha ibindi kuri iyi nkuru
Nyuma yaho mu cumweru gishize abantu bitwaje imbunda bataramenyekana binjiriye mu ikambi ya Rusenda inshuro nyinshi bakica umugabo umwe bagafata ku ngufu umugore we ndetse bakanyaga inka z'impunzi zirenga 50 zimwe mu mpunzi zo muri inkambi zari zisanzwe ziba muri site ya gatunguru ya kabiri n'iya gatatu zavuye mu mazu yazo zihungira kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi zivuga yuko kubera umutekano muke zifite zifuza guhunguka mu Burundi
badutera n'iyo aho tujyamye bakadusahura ibyo dufise mu matu ugiye gusoma aho yarimye afatirwayo umupfasoni afatirwayo agakora ibya mfurambi natwe turatwakoma induru kandi nta n'ikidushikako turaturiruka n'abaraza kuturasa tumva ngo hari abajeje umutekano nta n'umwe adushikamo kuduhe twashaka mudusabire batwugururira amayira dutahe naho ibona bidashoboka batwunguruze badukure ngaha mu gikoro
mu ikambi ya Rusenda abagore badufata ku nguvu abana ntitukibona aho tubajyamika turara mu ibarabara baratwiruka ko n'amasoro rero kumva nk'iyo munkambi ya Rusenda cyo twifuza dushaka batunguruze badukure nga kuko nta mutekano ukuye dufise nta kindi twifuza munkambi ya Rusenda dushaka baduhungure badutware wacu
gusa nubwo ari impunzi zo muri inkambi ya Rusenda hari zifuza kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke hari izindi zifuza ubuhungira handi kuko zitizeye umutekano wazo mu Burundi
twabuze imbwa n'imbwebwe twabuze pfo na ruguru kuvuga byo guhunguka ntaho tufise abahunguka ngira ngo abofata ingingo yo guhunguka ni bajya abantu bari bariyandikishije ariko abandi nabo nokuja kurondera ubundi buhungiro mu bindi bihugu biri mu mutekano
Sengimana Zakaria avuga yuko imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi yahombye kubera uyu mutekano muke uri muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 130
tumaze gukotesha imirima turarima ariko ubundi tukiyimbura ku mpamvu yuko abadamu bashaje kugira ngo bagende kurondera ibyo bararimye bakabafaterayo bakaba kubagura namaze kubashura jushushuza bigacha bituma yuko imitima yakiguma iri hejuru uyu mwanya nino saha bageze kutuntu twaba twararondeye twerekeye amatungo waguze inkoko waguze ihene ikani wiguriye ngo akomwunguruza ku buryo abona ko hano hantu hari heza kugira ngo uzaronde ko runka amajana 250 ibyo bintu byamazwe ko ari bidazakwe twa bitunga cyatwo birondera
ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda buvuga yuko gahenge kamahoro kagarutse kandi ko hari zimwe mu mpunzi ziri gusubiraho zari zisanzwe ziba muri site ya Gatunguru ya kabiri n'iya gatatu umuyobozi wa grupe mwe bararanuro ari na inkambi ya Rusenda iherereyemo bwana Wilonja Juma yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano zo kurindira impunzi umutekano muke watangiye kugaragara muri iyi inkambi kuva tariki ya 15 y'ukwezi kwa 2021 ubwo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi inkambi bakanyaga inka z'impunzi nyuma y'iminsi mike kandi baragaruka bica impunzi imwe bafata ku ngufu umugore umwe ndetse batwara inka zirenga 20 n'amahene Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mutara kivuye
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 2944. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Beatrice Nyamoyo umwe mu bapfasoni bakomeye baharanira gateka ka muntu mu Burundi yarafashwe n'igipolisi kiperereza ku munsi wa gatandatu windi birangiye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ajanwa gupfungirwa ahantu hatazwi. Twavuganye na Maitre Armen yongera yoboye ishyirahamwe ry'abakristu gishinze kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu mu Burundi akat aratangura avuga ku gene yakihagarikwa rya Beatrice Nyamoyo.
Ihagarikwa rya Beatrice Nyamoyo asanzwe aharanira gateka kazi na muntu cyane cyane akaba kenyezi. Igaroteye amakenga kuko ahagaritswe n'urwego rw'iperereza hama akajyanwa mu iperereza hama mukaba muzi yuko urwo rwego rw'iperereza rusanzwe rupfugwa mu mabi menshi akoregwa abarundi mukaba muzi abanye gato y'akazi na muntu cyane cyane menyesha makuru Jean Bigirimana yahagaritswe n'urwo rwego hama akagenda amazima yonga ukaba wunze yuko kandi hari n'umwe yari ashinzwe ubutunzi mu ishyirahamwe ry'igiteka Claudette Kwizera nawe nyine yanyurujwe ibyo rero bikabutera amakenga icyo dusaba rero kuri uwo mufasoni Beatrice Nyamoyo nuko ngo mufata nk'umwere kuko atacyakira mwagira hama bakamureka akarondera umwunganira washingwa manza hama akongera babona yuko atacyo vyokonona ashobeye gukurikiranwa yidegembya bagaheza bakamurekura
ku bwanyu hari icyo mwamuramenya kumva cyatumye ahagarikwa
niko turagerageza kubimenya turabimenya turibaza yuko muri iki gihe atarashobora kuronka umushingwamanza amwunganira ariko tugasaba yuko amategeko yose yukurikizwa iyo umuntu yahagaritswe hama agaheza akaraba ntihave aburenzwe igufa cyangwa ngo ahotegwe kuko muzi neza yuko iperereza ry'u Burundi basanzwe bavugwa cyane mu mabi mu gukohotera kiremwa muntu.
Kuba Beatrice Nyamoya avukana na François Nyamoya yigeze kwagirizwa na leta ko yoba yagize uruhara bitero vya magrenade vyakozwe ibujumbura kuba bavukana muri baza ko ari isano byo babifitaniye n'iryo hagarikwa ryiwe canke ko byo bari bindi kubwanyu
ntituramenya neza icakurikiranwa ariko naho baba bavukana n'usanzwe akurikiranwa ntibica bivuga yuko wewe ashobora guhanirwa uwundi muntu kuko mu manza z'ivyaha umwe wese abazwa kugatwe kiwe akurikiranwa kugatwe kiwe nta uhani guwundi aricyo gituma rero dusaba yuko amategeko yo kubahirizwa.
Muri make muri rusangi ubona ivyerekeye agateka muntu byifashe mu Burundi gute mu gihe leta ya Amerika iheruka gukura ibihano ku bategetsi bamwe bamwe bo muri leta bari bagirizwa kuba bagize uruhara mu ruhagarara no bwicanyi bwabaye mu mwaka w'2015 mubona gute muri rusangi ivyerekeye agateka ka muntu mu Burundi
mu vyerekeye agateka kazina muntu mu Burundi muri iki gihe iminsi heze meza ya nyuma haribonekeza neza hari uko hari yo ubwikenyo buriko burakogwa n'inzego za leta ibiro by'iperereza igipolisi hamwe n'igisirikare cy'u Burundi aho rero ugaca wibaza ingene leta z'umwe za Amerika yihuse gukura ku bihano bamwe bamwe bagirizwa ibyaha kandi bazi neza yuko hari amatohoza ari karaba y'ubutungane ama bakabakura ku byo bihano tukibaza yuko yabaye gukura ku bihano gihuti huti batararindira ngo hagire ibyo babona byerekeye uruhara buba baragize mu bwicanyi bubandanye bukorerwa Abarundi bwakorewe Abarundi kuva 2015 gushika no munsi aricyo gituma tubibaza yuko igera ingingo ya politike twebwe dusanze turiko turunganira Abarundi bituye senare mpuzamakongomana vyaha turazi yuko igera ingingo ya politike tuge tubandanya turiko turarindira ubutungane ko turazi neza yuko amabi yakorewe Abarundi kuva 2015 atazozimangano ababikoze bose bazokurikiranwa n'ubutungane ni kuvuga rero yuko abo bibaza yuko bakuye ku bihano bagiye kwidegembya barahumba kuko ivyo ni bihano vya politike igukurikirana n'ubutungane biguma iriho ivyo byose baba barakoze mu bwicanyi buriko barakorerwa Abarundi.
Murakoze turabashimiye. Njoti muduteza matwi ahantu dusoreje makuru yacu kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Radio Sud America nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkurikije nawo kuri micro ari kumwe naje Fidel Niyongabo ndabasezenda bifuriza amahoro n'ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mwumviriza radio yanyu Isi ya America.
It's the MP record Dr. Mash Production Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya hushe benshi Muri sanga ya kose vinshi Agasaro kaburaga kaboneke benshi
Aha, kaboneke benshi Ejo hiza na yo ya koze jinshi Dususuru kena muzika ya koze jinshi Amerikana Iwanyu munara Ejo hiza na yo ya koze jinshi Dususuru kena muzika ya koze jinshi Amerikana Iwanyu munara